Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo, turabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ari leta, ari abikorera, bose bafite inyungu mu kubaka ubufatanye bugamije guhangana na ruswa, kuko izo nzego zombi zinasangira ingaruka zayo.
Uwo ni umupfasoni Aloysia Chanzaira, akorera urwego rwa leta rurwanya ruswa n'ibiturire mu Rwanda, avuga ku byerekeye gushyiraho imigambi irashe ijejwe guhasha burundu ibiturire. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana. Waramutse neza Aloysi, utubwire amakuru avuga muri iki gitondo.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse nshuti bagenzi, muri ko mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere kuri Cote d'Ivoire. Perezida Laurent Gbagbo yahoze ari umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire azotangura gucigwa urubanza na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe yo mu Buholande kuva ku itariki 28 z'uku kwezi kwa mbere. Gbagbo yagirizwa ivyaha byo guhohotera ikiremwa muntu n'ivyaha byo mu ntambara hisunzwe ubwicanyi bwakozwe mu gihe cy'inyuma y'amatora yabaye muri ico gihugu hagati y'imyaka 2010 n'2011. Umwe mu bategetsi w'umugambwe FPI, umugambwe wa Gbagbo, Abubakar Kone, amenyesha ko kumufungira muri sentare mpuzamakungu ari nko kumunyuruza. Abandanya avuga ko Abanyafurika benshi babona ko iyo sentare yashyizweho nk'ubundi buryo bwo gusubiza Afrika mu bukoloni bw'abazungu. Ayavugwa muri Zimbabwe, naho abategetsi bo muri Zimbabwe barafashe abagabo bane barimwo abategetsi babiri ba gisirikare hamwe n'utavuga rumwe na leta. Abo bagabo bagirizwa n'ubutegetsi bwa Zimbabwe ko bari mu mugambi wo guturitsa ikibombe mu iyororero ry'inka rya perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe. Igipolisi nta byinshi cyavuze kuri abo bagabo, ariko kimenyesha ko bagirizwa gutunga ibigwanisho ku mvo zo guhungabanya umutekano no gukoresha amafaranga mu bikorwa by'iterabwoba. Amakuru ava mu butungane avuga ko igihe abo bagabo bane bafise imyaka iri hagati ya 29 na 37 igihe bafatwa ku munsi wa gatanu basanze mu iyororero rya Mugabe hari amabombe ya peterole n'aya alcohol. Iryo yororero rya Mugabe riri ku birometero 30 uvuye Harare ku mugwa mukuru wa Zimbabwe mu gice cy'uburaruko. Igipolisi cya Zimbabwe kimenyesha ko abo bagabo biyemereye ibyo byaha bagirizwa. Ayavugwa ku mugabane wa Buraya, igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icyita ku mpunzi HCR kifatanyije n'ayandi mashyirahamwe ashika 65 basaba guhabwa imiliyoni 550,000 z'amadolari y'Abanyamerika kugira babashe guhangana n'ikibazo cy'impunzi cyabaye ndanse ku mugabane wa Burayi. Ayo mafaranga azokora mu bikorwa byo kugarukira ku bantu mu bihugu izo mpunzi ziturukamo. Ikindi gice gifashe impunzi ziri mu Bugiriki. Ibyo bishikirizwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika akorera ku cicaro cya HCR i Geneve mu Busuwisi yitwa Lisa Schlein. Impunzi n'abimukira barenga umuliyoni nibo bashitse mu Burayi n'ubwato mu mwaka urangiye. Abashika 850,000 bagize ingendo zitoroshe aho baciye mu ibahari baca ku nkengera za Turukiya kugira bashobore gushika mu Bugiriki. Baciye bava aho mu Bugiriki barangurura mu bihugu vya Autriche, Ubudage, Ubusweda hamwe no mu bindi bihugu gusabayo ubuhungiro. Igisata cyawo ni cyita kubana naco UNICEF gisaba imiliyaridi 2.8 z'amadolari yo gukingira no gufasha abana bashika imiliyoni 43 ku isi basinzikajwe n'intambara, ibiza by'ingwara hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ayo mafaranga UNICEF isavye uyu mwaka ari munsi gato yayo yari yasavye mu mwaka uheze igihe kiza cya Ebola cabica bigacika mu gice cya Afrika y'uburengero. Icyo gihe hakoreshejwe amafaranga menshi cyane mu gufasha abantu. Bubaye bwa mbere UNICEF imenyesha ko ibice 25% by'ayo mafaranga azoja mu gufasha kwigisha abana bangana imiliyoni 8 uyu mwaka. Imiliyoni 5 muri abo bana bazofashwa n'abari mu gihugu cya Siriya canke ababa mu makambi y'impunzi ari mu bihugu bibanyi vya Siriya. Amakuru avuga kuri Irani nayo ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiramwe muntu rifite icyicaro mu Bwongereza Amnesty International rimenyesha uko ugwaruka rutareruke ruri mu mabohero muri Irani aho rurindiriye gucigwa imanza zo gufa. Amnesty International imesha ko abo bana bagirizwa ibyaha bakoze batarashikana imyaka 18 kandi ko amategeko ya Irani atanga uburenganzira bwo kwica abakobwa bamaze gushikana imyaka 9 hamwe n'abahungu bamaze gushikana imyaka 15. Amnesty International yagiriza Irani ko iteye isoni kubijanye n'uburenganzira bw'abana kuko ngo aricyo gihugu cya nyuma ku isi kigisigaye cica abana. Raporo yasohowe n'iryo shyirahamwe yerekana ko abana 73 bari munsi y'imyaka 18 bishwe muri Irani hagati y'imyaka y'ibihumbi 2005 n'imyaka y'ibihumbi 2015 abandi bashika 160 barindiriye kwicwa.
Urakoze Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. N'umwanya w'amakuru iyo mu karere. Tutangure mu Rwanda ho Madame Aloysia Cyanzayire ayoboye urwego rw'umuvunyi mu Rwanda asaba ko inzego za leta n'abikorera ku giti cyabo bashira hamwe mu kurondera imigambi irashe yo guhasha burundu ruswa igaragara muri izo nzego. Ibindi kuri inkuru turabishyikizwa na Eric Bagiri w'ubusa.
Inzira y'ibiganiro hagati y'inzego zitandukanye ku isonga zirimo za leta n'abikorera ni urwego rw'umuvunyi mu Rwanda rusanga ishobora gutanga umuti mu gihe kitari cyavuba mu kurwanya ruswa. Baremeranya bidasubirwaho ko ruswa ari icyorezo cyugarije isi haba mu bihugu bikize n'ibikennye. Ku Rwanda abikorera barikoma bikomeye inzego za leta nka nyirabayazana wo gutuma ruswa ibona icyuho. Abikorera baravuga ko gupiganira amasoko mu Rwanda bitoroshye aho kuritsindira bisaba kugira ibyo batanga babyanga babyemera. Baremeza ko inzego za leta zibashyiraho amananiza adasanzwe batera gutanga ruswa. Bwana Antoine Manzi, umuyobozi ushinzwe abanyamuryango mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda.
Mananiza in terms of procedures. Procedures ziratandukanye. Hari ahantu kugira ngo ugere gukintu runaka hari procedures ndende zishobora kufacilitatinga ruswa. Ibyo ngibyo ndio turi kuganira uyu munsi kugira ngo tuvuge ngo mu gutanga amasoko hari procedure runaka itubangamiye ituma private sector itanga ruswa.
Ababikorera ku giti cyabo umwe mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare n'undi mu mujyi wa Kigali nabo bemeza ko uyu mananiza aturuka ku nzego bwite za leta garagara akarangirana no gutanga ruswa bamwe bitabitugukwa.
Ikibazo cya ruswa ni ikibazo kirekire umuntu atabona nuko agisobanura. Kugira ngo uzabone serivisi mu buhinzi yaba ari ukugira ngo ubone inguzanyo muri banki uri umuhinzi udafite ruswa ntushobora kuyibona. Kubona serivisi mu nzego bwite za leta kugira ngo baguhe serivisi zikugeraho z'ubuhinzi nyirizina nkuko tuzifuza kongera umusaruro mu gufata neza ubusaruro saba kugira ngo uwunyuraho mubanze mu gihe cyo muvugana kugira ngo nawe aguhe serivisi ukeneye.
Umuntu aragucukuza kugira wimushye mbese akora ikintu gisa nka piège kugira ngo wowe ugwemo ubone ko uri obligé wo kwitanga
agakora nk'ikintu rogera
ntiyatinza dossier yawe se akabwira ngo uzagaruka ejo ugaruka après midi ukora ibiki n'ibiki abari kuguprovoka.
Inzobere mu kurwanya ruswa bo basanga baba bikorera ndetse n'inzego za leta batagombye kwitana bamwana. Baravuga ko buri wese yakabifashe nk'inshingano ze kwamaganira ruswa kure. Madame Gemma Ayolfi n'umushakashatsi kuri ruswa mu kigo Bezo Institute on Governance gifite icyicaro mu Busuwisi. Gutunga agatoki cyangwa kuvuma uruhande rumwe ni amahitamo yoroshye. Buri wese ashobora kugatunga undi ati ni ikosa ryawe ni ikibazo cyawe. Rero buri wese yagombye gufata inshingano ku kutishyura, kutakira no gusaba ruswa. Kuri iki kibazo cya ruswa urwego rw'umuvunyi mu Rwanda rusanga umusanzu wo kuyirwanya uri mu maboko y'impande zombi. Madame Aloysia Cyanzayire akuriye uru rwego.
Ari leta ari abikorera bose bafite inyungu mu kubaka ubufatanye bugamije guhangana na ruswa kuko izo nzego zombi zinasangira ingaruka zayo. Igihugu kirangwamo ruswa ntabwo gishobora kugera ku iterambere rirambye, ibyo murabizi, kuko icyagatumye bitera imbere biba byakoreshejwe mu nyungu z'abakeya. Ingengo y'imari yari igenewe inyungu rusange igakoreshwa mu nyungu z'abantu ku giti cyabo. Ruswa kandi bera umutwaro ba rwiyemezamirimo. Inyungu yakabonye akayigabana n'abandi batayikoreye.
Abikorera batanga ruswa bafite ibyifuzo bafata nk'umuti urambye kuko bishobora gucika.
Ariko kugira ngo bishoboke nuko daboro umuntu yakora akazi agakunze. Niba agomba kuguha service agashyiramo ubushake bwo kugira ngo service ayiguhere igihe ntabanze kukuzubaza gatoya ashite kugira ngo ugire akantu muhereza abonere kwirukansa service yawe. Izo ni inzego za leta ya cyane cyane kuko ni naho iboneka.
Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2007 bwagaragaje ko kimwe cya gatatu cy'ibigo 5400 mu bihugu 40 byahombye kuko umutungo wabyo wa unzwe nabikubera ruswa. Umuryango Transparency International muri raporo yawo mu 2014 wagaragaje ko muri rusange hari igihombo kingana na triliyoni ebyiri z'amadolari y'Abanyamerika buri mwaka gituruka ku kutubahiriza amahame agenga amasoko ya leta. Ku ruhande rw'u Rwanda rugaragaza ko mu myaka ya 2013-2014 ruswa yari ku mpuzandengo ya 17%, muri 2015 ko yari kuri 6%. Aha niho leta y'u Rwanda ishingira yemeza ko ruswa igenda igabanukaho kwiyongera. Ariko hagasigara ikindi kibazo cy'imishinga ireba rubandanya mwinshi dindira kandi yaratikiriye maka yabo k'amafaranga, bikarangira nta ugaragaweho ruswa ku bari bayishinzwe. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho urugomero rw'umuyagankuba rwubatse ku ruzi ruvyironza mu ntara ya Gitega rwatwawe n'umwuzure kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Ivyo bizotuma umuyagankuba ugabanuka mu Burundi mu gihe utarunakwiye nk'uko bimenyeshwa n'ubujejwe gukwiragiza umuyagankuba mwishyirahamwe Regideso. Ni inkuru ya Fidele Antoine Nsabimana.
Ugo rugomero rw'umuyagankuba rwubatswe ku ruzi ruvyironza ku ruhande rwa komine Bugenda n'iri mu ntara ya Gitega kwatangwe gukora mu mwaka w'1978 akaba ari bwo bwa mbere ruhuye n'ibibazo by'umwuzure kuva rutangwe gukora mu ntango batararuhuza n'izindi ngomero mu gutanga umuyaga nkuba mu gihugu rwakiriza amatari ntara za Gitega, Karuzi na Ruigi. Inosa Irambona ajeje igisata cyo kwiragiza umuyaga nkuba mwishyirahamwe rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi, Regideso, aratubwira ibyo nonekaye.
Ibintu byononekaye kuri runo rugomero rwacu byatumwe n'imvura yaguye nyinshi cyane mu maprovinsi ya Muramvya na Mwaro na Kayanza. Ibyononekaye ngahe wacu mwabibonye, ivyuma byacu byaratewe n'amazi bica bituma centrale ihagarara. Ivyuma twovuga hari ivyuma bita mu Gifaransa, hariho turbine ubiri mu mazi, hariho icyo bita alternateur yo kukwera gifise ibitsinga, ubu amazi yarinjiye mu nsinga bica bituma abatekinisiye baracumi yakankuba kugira ngo ntihabe amadega menshi cyane.
Inosa Irambona aratubwira n'inkurikizi ziyononekara ry'ugo rugomero.
Irafise inkurikizi ikomeye cyane kukubera iyi centrale yafasha bikomeye cyane, kuko iyi centrale yatanga megawati 200. Icyo rero bica bituma yuko ubu hacaba ingorane zikomeye cyane, kuko iyi megawati iti emegadesa twahora turonkanga kuri centrale ubu nizikihari. Iyindi ngorane ishobora kuzoba tuzogerageza kuri duke twari dufise tubandanye dutanga kukwera murazi yuko igihugu cyacu gifise ingorane ku bijyanye n'umuyagankuba.
Ivyo nonywe n'imvura yaguye muri indu yarayirangiye si ugo rugomero gusa, kuko mu makomine ya Itaba na komine Makebuko zose zo mu ntara ya Gitega imirima n'amazu vyarononywe n'imvura. Nkuko bimenyeshwa na Adolf Shimira Umuremyi, musitaneri wa komine Itaba, imisozi yahuye n'ingorane kurusha iyindi muri iyo komine arongoye ni Gihamagara, Ruganza, Kibogoye, Buhunda na Mugomera. Ahagurutse inzu zirenga 56, amashuri y'intanga 5 hamwe n'amashengero 3 yaraguruwe n'umuyaga w'igihusi wari muri iyo mvura. Ku bijyanye n'imirima, musitaneri Nshimira Umuremyi avuga ko amahegitari hagati ya 40 na 50 yononekaye cyane. Ibitegwa byahaboneye akaba ari ibitoki, ibigori n'imyumbati byakubiswe n'ubwagwa herekeje imvura y'igihusi. Muri komine ya Makebuko imitumba yahuye n'amakuba y'imvura gusumba iyindi ni Rwanda na Ntita, nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu batowe kuri iyo mitumba. Kapitolina Simbavimbere, umukuru w'umutumba wa Rwanda, amenyesha ku isengero Katolika y'i Makebuko ryagurutse co kimwe n'ishuri shingiro riri ku mugwa mukuru wa komine Makebuko. Kapitolina Simbavimbere abandanya amenyesha ko imirima y'imiceri yari mu mwonga wa Mavuvu yatewe n'imyuzure bigatuma imiceri abarimyi bari bahejeje kubadika itwagwa n'amazi. Abari bakirindire kubadika ingemwe z'umuceri nabo ntibabaye bagishobora kubadika kuko amazi aca barengera nabo ubwabo. Bamwe mu barimyi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko ubwana bwafutse umunwa kuko igihe cyo kubadika umuceri giherana na kuno kwezi kwa mbere. Abo barimyi bavuga ko mu gihe botera umuceri mu kwa kabiri imvura ishobora gucika kare, mu gihe igitegwa cy'umuceri gikenera amazi menshi. Adolphe Nshimira Umuremyi asaba ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'abandi bagira neza bose babishoboye kugarukira ku banyagihugu bahuye n'iyo mvura y'igihusi ivanze n'urubura, kuko basigari bantaho nikora. Musitaneri Nshimira Umuremyi avuga ko n'ibitoki vyahora bigoboka barimyi vyahutaje ubikaba bijyamye hasi. Ifashanyo asaba ko zokwihutirwa n'amabati n'imisumari kugira basanurire abamazu yagurutse n'imbuto kubari mibahuye n'ivyago vy'imvura igitega Fidel d'Antoine Sabimana kugijwe rya America
Radio ya America I Washington DC naho kuvyerekeye ihiganwa rya Shan inyuma yuko umugwi wa Tunisia utsinze worohewe cyane Niger bitsino bitanu ku busa Tunisia yaciye ironka itike iyiha uburenganzira bwo kubandanya mu gice cya kane gishyira cyanyuma Niger nayo ikabizofata urugendo isubira iwabo Idonido na Desire Hatungimana yari yishikiye kuri stade ya Kigali ahabereye ugo rukino
Ibitsindo bitanu ku busa niko rukino hagati ya Tunisia na Niger rwarangiye kuri stade ya Kigali ku ntsinzi ya Tunisia mu gice cya mbere habonetse ibitsindo bibiri byose byatsinzwe na Sadi Bagui umukenye yerekanye ubuhinga bukomeye cyane muri ugo rukino rugitangura Niger yerekana ko ikina neza ariko ikagira ikibazo gikomeye cyane ku basatirizi baronka uburyo bwinshi bwo gutsinda ariko kabata kuwa amazi mu gice cya kabiri cy'urukino Niger yarabandanije kwinanata ngo igombore ibyo bitsindo ariko biranka mbere ku minota 72 Yusufu Umaru wa Niger yaranose ikarata itukura n'ivyahuha bica birahuhuka inyuma iyo karata Tunisia yarorohewe cyane ikiratsinda ibitsindo bitatu muri ico gice cya kabiri Niger ibirasezeye amahiganwa nayo Tunisia ifata ikibanza cya mbere umumenyereza wa Niger akamenyesha ko bakiri bato bari bazanywe no kwiga kwatagikombe bari baje guhatanira mu Rwanda
Anemunici pour apprendre et là on apprend qu'on voit qu'on a
twaje kwiga kandi twize turiga kuko turacyafise ibintu byinshi dukeneye kuko abakenyi bacu nta mahiganwa bamenyereye biragoye cyane tutaratsindwa byari byiza ariko bitsindo bitanguye kwinjira byaciye byanka niko rero kubura uburambe mu mahiganwa dufise igikorwa dutegerezwa kuzokora
imanya muri gérer les matchs on n'arrive pas à gérer les matchs c'est un travail à long terme qu'il faut faire
kizigenza umugwi wa Niger Suleiman de la Saku wewe amenyesha yuko ataco bitwaye kubona batsinzwe kuko umugwi bakinye awugereranya n'umugwi mukuru wabo harimo nababigize umwuga amenyesha yuko ihiganwa giwabo riri hasi cyane ari nacyo gituma bigoye guhangana n'iyindi migwi ifise amahiganwa akomakomeye nka Tunisia nayo muri Tunisia hoho umumenyereza amenyesha ko bavuye iwabo bataje gutembera mu Rwanda ahubwo bagenzwa nyabuna no gutwara icyo gikombe cy'uno mwaka w'2016
Nous on est venu de Tunisie, on a objectif de se qualifier pour le demi-finale ou le final.
Twavuye muri Tunisia tuzanywe no gushika mu gice cya kabiri cyanke mu rukino rwa nyuma. Abakinyi bose bari barindiranye gishika cinshi runo rukino. Niger turayubaha tafise n'umugenzi w'umumenyereza nipfuje ko nabo barengana ariko niko bigenda urukino twaragwiteguriye warugwanyuma nta rundi rwari rusigaye twategerezwa kurutsinda kugira tugere ku ntego yacu. Twatsinze kandi nizera ko tuzorengana intambwe zisigaye tugatwara igikombe turabamenyereza ba Tunisia nkuko abandi banyatunisia babikoze imbere yacu
comme l'autre fois avec un coach tunisien il a gagné le titre j'espère avec un staff technique tunisien encore une fois on gagnera ce titre là
umumenyereza wa Tunisia akamenyesha ko igihugu cyose bazohura mu gice cya kane gishiri cyanyuma atabwoba kuko iyo umuntu yihaye intumbero yo gutwara igikombe namugwi aheza ngo atinye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya America
tukivuga kwihiganwa rya Shan Jean-Claude Munyandinda yakurikiranye urukino hagati ya Nigeria na Guinea Conakry ku kibuga cy'umupira w'amaguru cha Rubavu aratubwira uko gwagenze
Mbere y'imikino isoza iyo mu matsinda mu itsinda rya gatatu muri rushanwa rya Shan irimo kubera mu Rwanda amakipe ane yose yararigize yarafite icyizere cyo kwinjira muri kimwe cy'aka nikirangiza icyo cyizere cyaje kuraza amasinde ku ikipe ya Nigeria ubwo yananirwaga gukora ibyo yasabwaga n'abakunzi bayo mu mukino wayihuje n'ikipe ya Guinea Conakry ejo kwa kabiri iyi kipe ya Guinea La Syrie Nationale yatereye kwa kajwiga kagoma z'indashyikirwa za Nigeria mu mukino wabereye kuri Stade Umuganda I Rubavu amakipe yombi yatangiye acungacungana buri ruhande rwafunze ngo rudatungurwa hakiri kare Nigeria yifuzaga kunganya nibura naho Guinea ishaka gutsinda byanze bikunze kugira ngo yuze amanota 5 yari ikeneye ngo isimbe kurukiramende rw'amajonjora mu matsinda ku munota wa 43 umukino ikipe ya Guinea yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Ibrahima Sanko usanzwe akina mu ikipe ya Horo ya Conakry amakipe avuye kuruhuka Nigeria yahise yinjiza umukinnyi wayo kabuhariwe Elvis Chikatara rutahizamu warumaze gutsinda ibitego bine byose kuva irushanwa rya Shan ririmo kubera mu Rwanda ryatangira uko gusimbuza ariko nta musaruro byigeze bihesha Nigeria nubwo yakoze iyo bwabaga ngo yishyure ariko byaranze ibi by'ubusa umukino urindurangira Guinea itsinze Nigeria igitego kimwe ku busa urugendo rwa Nigeria ruhita rurangiriraho Benshi bakurikiranira hafi umupira w'amaguru batunguwe n'uburyo ikipe y'igihangange yasezerewe mu kicho cy'amatsinda ku rundi ruhande ariko hari nabandi bari babibonye kare ku buryo na mbere y'uyu mukino wayo na Guinea bari batangarije ijwi rya Amerika ko Nigeria nta mahirwe yahabwaga
Jewe kujiti chanje, ukunawonye Nigeria na Sando licho mkocha wawo, ndu mfako na mahirgui na hawa, kubera kubaracha huuza gurika. Ure vjengo mchino bachi nye na Tunisia, banga nyeje chingwe kuri chingwe. Ure wagogo, bafite michibazo, bafite mutubazo, bafite gukosora chane chane, mubataka, no muri nuza muri midfield. Jewe ndu mfako kujiti chanje, nago na iha mahirgui.
Muri ritsinda rya gatatu, amakipe ya Tunisia na Guinea niyo yatsindiye itike ya kimwe cya kane kirangiza. Ya mbere muri ritsinda ariyo Tunisia izahura n'ikipe izakurangiza ku mwanya wa kabiri mu itsinda rya kane Guinea Conakry yarangije ari ya kabiri izacakirana n'ikipe iribuze kwegukana mu mwanya wa mbere mu itsinda rya kane nyuma y'imikino ibiri soza iteganyijwe uyu munsi wa gatatu aho ikipe ya Mali ihura na Zambia hanyuma Uganda igakina na Zimbabwe yari Claude Munyandinda irubavu
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo twateguriwe kandi dushikirizwa na Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazatora prezida wabo wa 45 uzasimbura prezida Barack Obama. Muri iki kiganiro turarebera hamwe muri make aho imyiteguro igeze uyu munsi ikaze mu kiganiro Amerikana nk'uko itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribiteganya nta burenganzira President Obama afite bwo kongera kwiyamamaza kuko arangije manda ebyiri rimwemerera ariko rero uzamusimbura afite inzira ndende cyane kandi ikomeye kugira ngo ashobore kubigeraho Kugera igihe Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangirira imirimo ye biba byaratwaye umwaka urenga. Aho bigeze ubu abaharanira gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni 12 mu ishyaka ry'abarepublikani na 3 mu ishyaka ry'abademokarata barimo Hillary Clinton umufasha wa Perezida Bill Clinton. Aya mashyaka abiri niyo y'ibigugu amaze imyaka irenga 160 yihariye umwanya wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo yonyine agenda awusimburanwaho kuva mu 1853. Birashoboka rero ko ariko bizakomeza no mu matora yo muri uyu mwaka. Nyamara burya hari andi mashyaka mato mato arenga 10 nayo arimo yiyamamariza umwanya wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika tutirengagije n'abandi bantu benshi biyamamaza ku giti cyabo. Ariko uko amateka byerekana bafite amahirwe make. Amatora azabimburirwa n'amajonjora azatangira ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Muri Amerika, umukandida ntashyirwaho n'abayobozi b'ishyaka, ahubwo atorwa na rubanda. Utsinze aya majonjora niwe uba kandida rukumbi w'ishyaka runaka. Amatora y'amajonjora aba muri leta zose uko ari 50 zigize igihugu. Abakandida bazamenyekana bidasubirwaho nko mu kwezi kwa gatandatu gutaha amajonjora arangiye. Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Amajonjora y'abakandida azabanzirizwa n'izindi ntambwe ku bashaka kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya mbere ugomba kuba wujuje ibiteganijwe n'itegeko nshinga. Ni ukuvuga ko ugomba kuba umunyamerika kavukire ufite byibura imyaka 35 y'amavuko kandi waratuye mu gihugu byibura imyaka 14 yose utahava. Iyo wujuje ibyo ushobora noneho kwiyandikisha muri komisiyo y'igihugu y'amatora nk'umukandida. Iyo wanditswe utangira gushakisha amafaranga azagufasha kwiyamamaza. Ibikorwa byo kwiyamamaza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitwara amafaranga menshi cyane pe. Dufate nk'urugero. Igihe yiyamamazaga bwa mbere mu 2008, Barack Obama wo mu ishyaka ry'abademokrat yari afite ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 750. Ni ukuvuga ugereranije amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 560 cyangwa se amarundi miliyari 1,770,000,000. Naho uwo bari bahanganye John McCain we mu ishyaka ry'abarepublikani yari afite amadolari miliyoni 350. Itegeko ryemerera abiyamamaza gusaba amafaranga abaturage basanzwe, ishyaka ryabo, ibigo by'ubucuruzi, za kaminuza ndetse na leta. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atorerwa manda y'imyaka 4. Itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza indi nshuro imwe rukumbi. Ntawemerewe kurenza manda 2. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, ubutaha tuzagerageza gusobanukirwa kurushaho uko amatora y'amajonjora akorwa. Maze ronda bashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Njuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho. Reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Aloyce,
amakuru twabashikirije: muri Cote d'Ivoire, President Laurent Gbagbo yahoze ari umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire azotangura gucigwa urubanza na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buholandi kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere. Yagirizwa ibyaha byo guhohotera ikiremwa muntu n'ibyaha byo mu ntambara hisunzwe ubwicanyi bwakozwe mu gihe cy'inyuma y'amatora yabaye muri icyo gihugu hagati y'imyaka 2010 n'imyaka 2011. Muri Zimbabwe naho abategetsi bo muri ico gihugu barafashe abagabo 4 barimwo abategetsi babiri ba gisirikare hamwe n'utavuga rumwe na leta, bagirizwa n'ubutegetsi bwa Zimbabwe ko bari mu mugambi wo guturitsa ikibombe mu iyororero ry'inka rya perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe. Naho yavugwa ku mugabane wa Buraya, igisata cishiramwe mpuzamakungu ni cita ku mpunzi HCR gifatanije n'ayandi mashirahamwe ashika 65 basaba guhabwa imiliyoni 550,000 z'amadolari y'Abanyamerika kugira babashe guhangana n'ikibazo cy'impunzi cyabaye indanse ku mugabane wa Buraya. Nayo igisata cyaoni cita kubana UNICEF gisaba imiliyaridi 2.8 z'amadolari yo gukingira no gufasha abana bashika imiliyoni 43 ku isi basinzikajwe n'intambara, ibiza by'ingwara hamwe nihindagurika ry'ibihe. Ayo mafaranga UNICEF isaba uyu mwaka ari munsi gato yayo yari yasabye mu mwaka uheze igihe kiza cya Ebola cyabica bigacika mu gice cya Afrika y'uburengero. Icyo gihe hakoreshejwe amafaranga menshi cyane mu gufasha abantu. Muri Iran naho ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu rifise icicaro mu Bwongereza Amnesty International rimenyesha ko urwaruka rutari ruke ruri mu mabohero muri Iran aho rurindiriye gucirirwa imanza zo gufa. Amnesty International imenyesha ko abo bana bagirizwa ibyaha bakoze batarashikana imyaka 18.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twabashikirije kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mukanye ibiganiro byacu birabandanye. Mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.